Mandanya kumviriza ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika isamira na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda hano muri studio ya 18 isamira na Washington DC mikume na jewe Diane Nahazwe ndongeye ibiganiro vy'uno mwanya. Mu biganiro rero tubafitiye ikiganiro c'abanyedini aho baza kugaruka ku ruhara rw'urwaruka mu vyerekeye gutsimbataza amahoro. Tubabwira kandi impunzi z'abarundi zahungiye Kamanyura muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo zitaka gufashwa ni mu gihe amezi arenga biragiye kurumana tamfashanyo baronswa murabiha gufi ama radio yanyu. Ariko imbere y'izo nkuru zose nce ku masonga naye ndi ndabafitiye ntarinze kubabwira mbanze ndababwire muri make ku igihugu cha Sierra Leone aho bukera kizindukira mu matora y'umukuru w'igihugu ayo bashinga amateka hamwe na y'abakuru b'imitumba. Umukuru w'igihugu Ernest Bai Koroma hazoba arangije ibiringo byo bibiri yemerewe n'ibwirizwa nshingiro mu gihe abakandida mu kibanza c'umukuru w'igihugu ari benshi. Abakurikiranira hagufi ayo matora bavuga ko ishobora kugorana yuko ku munsi wa gatatu agira ubushikana amajwi 55% kwijana asabwa kugira ngo umuntu atahukane intsinzi nk'umukuru w'igihugu. Amashamwe arenga 10 yaranira arenga 10 muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo yahamagariye abanyagihugu guhagarika imirimo ku munsi wa gatanu kugira ngo bagaragaze umubabaro w'abantu babo bishwe n'abajeje umutekano mu gihe bariko biyamiriza kuguma ku butegetsi kwa Perezida Joseph Kabila. Hawumwe kwibuka ko mu kwezi kwa kabiri tariki ya 25 abantu babiri bishwe barashwe mu myerekano yatunganijwe n'abakatolika ikarabaye imyerekano yo ku nshuro ya gatatu. Abantu 17 nabo nibo bamaze gupfira muri yo nkuko byashikijwe na Ekleziya Katolika hamwe n'ishami mpuzamakungu ONU. Abategetsi ba Korea y'Epfo bavuga ko umukuru w'igihugu wa Korea ya Ruguru Kim Jong-un yakiriye intumwa zo ku rwego rwo hejuru zarungitswe na Perezida wa Korea y'Epfo kuno wa mbere. Bongera basangirira hamwe ni mu twigoro twa kidiplomasiya. Bamwe bizigiye ko ari inzira izoshikana ku biganiro amaso mu yandi hagati ya Leta Zunze za Amerika na Korea ya Ruguru. Izo ntumwa za Korea y'Epfo zari zirongowe n'umuhanuzi wa Perezida Moon mu by'umutekano zashitse i Pyongyang kuri uno wa mbere zivuye se ura. Radio ijwi Amerika murayumva kuri FM 94 n'ibice 9 na FM 95 n'ibice 2 mu Burundi no muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Mu Rwanda naho tukumvikanira kuri FM 104 n'ibice 3. Ahandi mushobora kumva ibiganiro byacu ni ku rubuga rwa internet kuri wezi 3 nayo kuri Facebook address ya Tunivewa radio yacu. Ikiganiro ni wanyu mu ntara.
Wanyu mu ntara
ni kiganiro kibashikiriza makuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania, mu Rwanda, muri Uganda no muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo.
Wanyu mu ntara
na kajyo ijwi rya Amerika riho umunyagihugu ahaherereye ku gatumba ni kambi kugira yagira abantu uko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose.
Wanyu mu ntara ni cyanyu.
Nongere ndabahe ikaze kuno wa kabiri sentare nkuru y'umuryango wa Afrika y'ubuseruko yaburanishije urubanza aho Burundi bwitwaye buvuga ko butemera umukuru w'inama nshingamateka w'iyo muryango. Iyo nkuru turayigaruka ko handi hato ariko tubanze tunyarukire Kamanyura muri territoire ya Barungu Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo aho bamwe mu mpunzi zahungiye ngaho ziyoboka umwigemeze biyangenda kumana kwera imyemerere yabo banse kwakira imfashanyo za RCR. Ubu barataka yuko bo kwemererwa bakakira izo mfungurwa ariko batiyandikishije. Mugenzi wacu Vedaste Ngabo yanyarukiye kuraba uko vyifashe maze hadutegura ino nkuru.
Iyi nzara yugarije impunzi z'abarundi ziri Kamanyura mu majyepfo y'umujyi wa Bukavu ziyoboka ngenda ku mana Ezebia igaragarira ijisho ry'abagana iyi nkambi. Dore ko mu marembo y'iyi nkambi usanga hari impunzi zigurisha ibikoresho byo mu nzu kugira ngo zibone icyo zifungura. Naho imbere mu nkambi aho izi mpunzi zari zisanzwe zitekera usanga hari abana bagenda batoragura tugori tuba twasigaye mu mashiga yaba bagize amahirwe yo kubona ibyo bateka uwo munsi. Francoise Ndayisenga umuyobozi userukira impunzi z'abarundi ziri Kamanyura yamutambagije muri bimwe mu bice bigize inkambi maze agaruka kuri iki kibazo cy'inzara.
Urabona ko nta numwe yatetse urabatagira icyo bateka tumaze amezi abiri atakinga kimwe kirenze utubore abakongomani bahora batubafashisha batubakidufite k'umutima twaraherengutse ubu nta na kimwe turonka ngira urabona ko n'abana bari baravumbagura umunyota agaco harya usanga arahari gusekera asizemo ngo barabe ko twongira
Muri izi mpunzi zirimo urubyiruko nazo zemeza yuko ibihano zafatiwe byo kwimwa ibiribwa kubera zanze kubarugwa hifashishije uburyo bw'ikoranabuhanga byatumye ubuzima bwazo burushaho kugenda buba bubi aha zikambitse Kamanyoro dore ko no kujya gushakira imibereho hanze y'inkambi bitagishoboka
ibihano badufatiye birarenze n'imiburiburi ubona n'impu n'abafunzi barabagaburira bakabaha amazi bwatwebwe ntacyo twakoze mu ngo n'umwanya n'ibyo byose nta na kimwe ko baraduha turagwara mu ntara n'imiti ariko arayifata akayifatira mu nzara akayifatira mu nyota n'ibintu biteye ubwoba kabisa tukeneye yuko abo dushika ko bodushika akabafise umutima w'urukundo kuko n'abari bagira ati babikoresha umutima w'urukundo sinzi nyine byogenda gira bishike ku buryo umuntu ashobora kuvuga ko atokugaburira kandi mubona haturi ni nko mu gasho naho nta kintu dushobora kwirenga dushobora kufata nta kintu dushobora gucakurondera twebwe nyine ku ngufu zacu bica bibi kibazo n'icyo gituma ubuzima bugoranye gose
birantangaza kubona umuntu ararira amazi akirirwa amazi murazi iminsi tumaze ni ibintu nanje bintangaza gose kubona atabantu barahwera turarira amazi tukirirwa amazi umwana uramuha amazi nyine akirirwa yakarari akaryama
nubwo biruku izi mpunzi zirimo izifite imiryango i Burundi nazo ziri Kamanyura zinyomoza amakuru avugwa yuko hari zifuza gusubira mu gihugu cy'u Burundi kubera imibereho mibi zibayemo
icyatumye duhunga wabaye umutekano twari dufise muke muri icyo gihe uno mwanya ntibiraja mu ngiro icyo gihe muntu ntako turinda kugwa iyo twavuye muntu yicwa n'inkoni akicwa n'inkoho cyangwa yicwa n'ibindi no ngaho ariko bari gupfa kugupfa twakwemera gupfira ngaho abasye kutwakira nk'abantu kugira ngo dushobore gukingira
hari amakuru avuga ngo hari abari gushaka gutaha kubera inzara iri hano
kuri icyo nibaza ku bantu baba bashaka gutaha bari ngaha mu bisanzwe uko turi ngaha nibaza ko atanumwe abyiyumvira kuko biba bimaze kwibonekeza yuko hari habataha ko ntabo tubona uretse gusa ko umuntu atabona ko ari mutima w'umuntu mugabo turabona vraiment nta bantu bafite umutima wo gutaha kuko ngaha benshi turazinanyurana n'iyi kambi n'intoya ntabwo ari niya cyane ku buryo tutomenyana gusa je ibyo mbona nta bantu baba bashaka gutaha kuko iyo baba bashaka gutaha hajya nta gipolisi gihari cyo kubuza gutaha
ikibazo cy'inzara n'ubuvuzi cyonyine kirangwa muri iyi nkambi ahubwo amahema izi mpunzi zicumbitsemo amaze gusaza ndetse n'abana bageze mu gihe cyo kwiga ntibiga usibye amasomo y'iyobokamana bagenda bahabwa tubamenyeshe yuko iyi nkambi ya Kamanyura ikambitsemo impunzi z'abarundi zigera ku 300 zarokotse ubwikenye zakorewe n'inzego zishinzwe umutekano muri Repubulika ya Demokarasi ya Congo tariki ya 15 z'ukwezi kw'icyenda umwaka wa 2017 aho ubwo bwicanyi bwahitanye impunzi zirenga 37 n'izindi 117 zigakomereka ubwo zarimo zigaragambya zishaka kubohoza bagenzi babo bane barimo bashaka koherezwa gufungirwa mu gihugu cy'u Burundi ariko kuri none bakaba bagifungiwe mu mujyi wa Uvira bedatse ngabo ku bw'ijwi rya Amerika Kamanyura wo mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo
Ejo gya Amerika Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda kuno wa kabiri sentare nkuru y'umuryango wa Afrika y'ubuseruko yaburanishije urubanza aha barundi bitwaye bavuga ko Burundi butemera umukuru inama nshingamateka y'uwo muryango yo nkuru nayo nayice ku masonga nkitangura mugenzi wacu Pierre Claver niyo nkuru ariko arakurikirana ivya runo rubanza Claver amahoro ngaho arusha
Amaro neza byane nene hazo.
Urubanza rwagenze gute hama urundi busabiki kuri no saha ikigezeho ni cyane.
Navuga ko igice cy'ambere cy'urubanza giheze kurangira urundi bukaba bwa bwasavye cyane cyane ibintu bibiri. Icambere nuko bwa bwasavye ko ibikogwa byo babirahagarara by'inama nshingamateka byose byo no n'amashinga amateka y'umuryango wa Afrika y'ubuseruko mu kurindira ko urubanza aruhera icya kabiri bwa bwasavye yuko sentari yokwemeza yuko amategeko yaho nyanzwe maze amatora agasubirwamo mu gice cya mbere rero sentare ihejeje kwanka icyo Burundi bwatanze bwa mbere sentare ikaba yavuze ko ibikorwa bidashobora guhagarara kuko ngo Burundi bwitwaye umunyarwanda Martin Ngoga yaramaze gutorwa kandi n'ibikorwa byaramaze gutangura ubu rero sentare ikaba ihejeje guhagarika kwigiza inyuma ibikorwa bikaba bizosubira kubananya hanyuma ariko ibikorwa byine n'amashinga amateka ya EAC birabandanya makuru ndya kugura banza ruhera.
Abarundi babashinga amateka b'abarundi niho bari hayico bashikirije.
Abashinga amateka b'abarundi mbere sibo gusaba ari banahari hari nabandi benshi bibihugu bitandatu bigize no mujyango wa Afrika y'ubuseruko hari mbere n'utwara n'amashinga amateka ya kano karere ka EAC umunyarwanda Martin Ngoga bose rero byaboneka ko bafite ubwoba baguma babazanya bati mbega bizogenda gute hari n'abatubwiye bati mbega mubona tuzohava dusubira mu bihugu byacu abandi bati mbega ano matora azohava asubirwamo maze umunyarwanda Martin Ngoga hatogwa ubundi canke bizogenda gute ibibazo byinshi rero baguma babaza bavugira mu ntamatama abandi babivugira hejuru hari mbere n'aberekana gashavu bavuga bati abarundi bagiye kudukura amatama kanwa n'ibindi byinshi bagenda barashikiriza ariko rero sentare yavuze yuko nido ariho Burundi buzoheza bukerekana ingingo imwe ku yindi yaho nyanzwe gucyo hakazofatwa ingingo ya nyuma.
Urakoze cyane gose Pierre Claver niyo nkuru bandanye ukurikirana iyo nkuru hamatraiza tugaruke ko makuru yacu yo hanyuma.
Murakoze.
Ijwi ry'America Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda aca tubandaniriza ku kiyago c'abanyedini kiremeshejwe i Bujumbura na mugenzi wacu Diane Ndonsa aratangura yakira abashitsi hama baratubwira ivyo bayaga.
N'ubunyene abatumire ni babandi tutangure twakire Patiri Aristide Njabuheze umunyamabanga mukuru mu biro bijejwe indero runtu cy'ugwaruka muri Kiliziya Katolika ndabaramukije.
Ndabize bwakeye.
LH Haruna umwe mu ndongozi z'abayisilamu mu Burundi namwebwe ndabaramukije.
Ndabaramukije turamutse n'abatumviriza nabo turi kumwe.
Twakire na Simbo Jean Baptiste umunyamabanga mukuru mu runani rw'amashyirahamwe y'ugwaruka mu Burundi CPAG namwebwe turabaramukije.
Mahoro neza.
Twibutse abatwumviriza ko mwumviriza ijwi rya Amerika aho tuvuga ku bijanye n'inzitizi ugwaruka ruhura nazo kugira ngo rushobore guharanira amahoro kikaba ari gice kigira kabiri kujyanye n'intererano y'ugwaruka kugira ngo rushobore guharanira amahoro. Elhaje Haruna Nkunduwiga, inzitizi nyamukuru mubona kugira ngo ugo gwaruka rushobore guharanira amahoro n'izi
haba kuri twebe twibaza ko turiko turafasha ugo gwaruka dutanga icyo dufise abutanga icyo adafise rushobora kuza kwigisha amahoro kubwira umuntu ngo avuga amahoro cyangwa agendera amahoro wewe muri wowe utayafise utayagendera. Icyo ni ikintu gikomeye cyane rwose mu gihe babonye akarorero keza imbere kuko ibihe tumaze iminsi ducamo ntibyatanze akarorero keza kugwaruka. Ugwaruka ni rwinshi iyo uri kuronegwa ufise umurima hakajamo inka imwe yona nibyo iragi metero kwadarato mugabo hagiye mugura rw'inka urumva ko zirarigita nkuko bavuga mu kirundi. Twebwe abanyamadini n'abandi bose dufatanyije na leta tukuye kwicara hasi tukavugana haravuga ngo ikibazo kugwihagurukira cyo kucicara sinzi ikintu muri ibyo bibiri ikibirenga iwacu tukacicara neza kugira ngo dufate imigambi itomoye nubwo gwaruka tugwereke yuko nko nabitanguriye ko ejo ari bazohabazwa. Mugire jo bazohabazo bateriza kwategura uyu munsi kandi hari ikintu tutakunda kumvikana ko nabantu yavuga ngo twarahenzwe tuca kwa matero turahenzwe bihe byose kuko mu gihe umuntu yaronse inyigisho ntuvuga ngo uri kurahendwa bavuga ngo torikara ukaritoro karitamira umuntu urengeje imyaka 5 kuko niho rindi kwa mvuga nti muri zo nzitizi nize zuko kenshi usanga hashobora kuba habuza akarero keza akamigambi mike mu gihugu uri kuraraba ubuzishwa kuba harebwe imigambi mwisha ko gufata ariko bituma ari bagiye hamwe bahaze bakagira ibyumviro byinshi jo bonerage mu nama ndumva mugwaruka nk'uwo bita gasape wa ndafisi radio igitega yaratubwiye ibintu byinshi ashobora gukorana n'abantu n'abandi mugwaruka mvuze ukubye benshi bamuzi uravye ibi yakoze n'ubwenge bw'umashiri ashobora kuba yarafise ingene bikoresheje abafise ubwenge nk'ubwiwe si benshi aha muri Bujumbura abandi bita Bujumbura barirare narumvise umuntu umusore akiri muto akora ibintu by'imiyaga nkuba bimwe n'ibyo n'ubwo rero yuko bakwiye kuri ubu bwinshi bwabo yicaye hamwe bakashira ibyiyumviro hamwe bakabona ko bashobora kuja mu bindi bintu atari bitwe twamenyereye atari kuza kudandaza gusa atari kuja kugira gute bakagira imigambi mishasha bakashobora kurumya
na shobora mu ngabire ziwe
umwe wese mu ngabire ziwe bakazishira hamwe.
Ego nagomba nshigikire Haruna aheze kutubwira kubijanye n'inzitizi.
Ego
hari inzitizi jewe mbona ya mbere nyamukuru ishobora gutuma gwaruka rudatera imbere ni inzitizi ya vyisakarero keza ariko je no vuga yuko ari inzitizi yingene abarundi twebwe nyene twakuze twigishwa no kuvuga mu migenzo yacu no kuvuga tutegeza bwa mbere twebwe abarundi kuvuga tuti mbega bijya jewe bambwiye muhira kumuhana bijya bintu na nibaza ko nakuriye mwari vyiza ni vyiza vyukuri no kuvuga gutosora kwemera ko abarundi dutosora ibijanye n'imico n'imigenzo tugenderamo irashobora kuba inzitizi ubundi umuco n'umugenzo mwiza ntibyari bibi mugabo hariho umuco n'umugenzo uba mubi ugasanga umuntu awukuriyemo urwaruka rukuriyemo ntirusore kugira akenge ngo ruvuge ruti mbega ibi bintu naho muhiri wacu bayigishije ababyeyi barinyigishije babyaranje ubwo ibyo bintu ni byiza akaheza rero bwa mbere bakavuga bati dutosore imico n'imigenzo
yego nk'iyo tosorwe bari nk'iyi
hari
niyo tuba dufite
hari nyinshi
imyifato ni kuko bishimye imyifato
n'imyifato nk'akarorero reka nk'akarorero nk'akarorero nk'ibi bintu tugenderamwo ngo vy'amoko ngo vy'imitumba ngo vy'abavukana hariya vy'intara ubwo ibyo tugomba gutera imbere no guteza imbere urwaruka ntimwumva ko ari ibintu dukwiye gutosora
nonamo akareka kuba iyo mice y'abantu bavuka canke
kubuka ahantu si kibi si kibi mugabo kugikoresha ntibiteza imbere igihugu
ariko birabafasha mu mahuriro kujya mwavuze mugira amahuriro nabo ngira birabafasha ko bavuga bati abavuka duhure gusa sinzi ko bafise bagamije nabo ku ntumbero nziza yuko guharanira amahoro
ku kubahuza no kubereka yuko bo bose ari bene Burundi mu mice itandukanye mu budasa bwabo mugabo icyo jaze kuvuga tutakongera kwija bya politiki washaka iyo tuvuze urwaruka rukoreshwa n'abanye politiki batugomba kuvuga iki batugomba kuvuga yuko n'abanye politiki barukoresha mu ruhande rubi wewe uvuka wewe umezuku wewe utegereza kugira ukunuko nivyo bibi rero ubundi politiki no kuvuga kwitaho ubuzima bw'igihugu cawe ntivyari bibi kwitaho ubuzima bw'igihugu cawe bategereza no kubimenya
Sisi chagomba kuvuga Jean-Baptiste asanzwe avuga ari umunyamahanga muri ugo runani rw'amashami rw'aruka
murakoze je nagira ngira ngo shimangire kuri iki patiri ariko arashikiriza cyuko by'ukuri imico n'imigenzo kama ya nyiranga barundi byiza twogerageza twaraba ko hariho iyo shigikirwa hanyuma niyo tosorwa nivyo kuko dufashe nk'ibi by'amakoraniro aho ratunganwa nko mu makomine bagahuza abavuka komine Bijya byari byiza iyo by'ukuri bigamije gutsimbataza amahoro gutsimbataza kwa kwiyumvanamwe n'urukundo hagati y'abantu bavuka muri iyo komine ariko bidaca bituma bavuka muri iyo komine bakumira bavuka mu yindi komine bihanura ubibi cyanye mu yindi ntara bihanura ubibi nibaza nivyo gukunda cyanye kwitwara rikaho umuntu akomoka ni byiza ariko tukumva yuko ijya komine iri mu gihugu cyitwa Burundi Ijya ntari mu gihugu cyitwa Burundi ubuye n'undi avuka mu yindi ntara ukamubonamo umurundi ukamubonamo umuvandimwe by'ukuri musangiye gupfa no gukira hanyuma ikindi nagira nunganire nuko nagira ngaruke kuri iki cyuko leta yaragize akigoroka kadasanzwe kugushiraho ubushikiranganje bw'intwaro yo hagati babushyiramo igisata kigejwe gutanga inyigisho zijyanye no gukundisha igihugu rwaruka hamwe n'abandi ba bene gihugu bagize Burundi kigera rero nibaza ko ari ikintu cyoshyigikirwa bose kuko turavye muri kahise ugaruka ku Burundi ntigwaronse umwanya ukwiye kwigishwa Burundi tukamenya ibiranga Burundi by'ukuri kahise ku Burundi tukakamenya
ariko mu mashuri mengo karizwe
ariko tugiye kuraba imice igize ugaruka se bose bagize amahirwe
yo kujya mu mashuri
yego ariho nabagize amahirwe bariga ariko batashoboye gushika kure kivyo rero nuko ugaruka ku Burundi go kwigishwa ku Burundi kuko hajya n'umuntu kugira umukundo ubanza kumumenya
kubwanyu vyofashike
vyofasha kugira gwaruka gumve kera narumva mu Kirundi ati nta uteriwe aho wateretse igisabo gumve cya gihugu cy'u Burundi babumenye bamenye igihugu hanyuma bibatere kumva bo kunda u Burundi by'ukuri yego
yego patiri
no je ndiko nabyo abizagenza byakoravuga nashaka gushaka kutundi tuntu tubiri turamenyereye
Mugwaruka navuze ko bakurikira karoro kari imbere ugwaruka dufise ine nzitizi bafise no vuga nka zibiri nuko aho bari badashaka kwiyemera kwemera ico bari iyo ni nzitizi ashaka kuba nka naka gusa mugo batazi naka bahashitse yahishitse bigenze gute atamye ko ari bintanga ko yigutira birashika cyane nakari bakiyemera ico bari nivyo ariko aravuga ngo uva sinzi mwaro imurugigi nahandi ukemera icuri na cane cyane ukacumenya ko aho hantu uva uke kuhateza imbere kuko ari umwibutsa ariko nibwo ngo ukiza kiri wawe mugabo akaba akora ukiri wako ariko abagenda mugabo ategeza kuhakiza icyo nacu sanga niyo muri babiri batatu sanga umuntu ariko ateye imbere agashaka kwibagira bari kumwe bagira ugo runane nikigira kabiri nibijanye nibihe bya none tugezemo usanga ugwaruka rushaka kwimura ibiva hakurya mugabo ntibarabe byiza muri byo izo mu nzitizi iri ku rubagira uti dukora ibi bakwira ngo ahandi mezo kumeza ku akibagira ko hari yahandi atari hoye ari akwiye kumenya ko byose atari byo ni byo patire byati gusorongora cyangwa singi umuntu gutosora bakamenya ibintu byiza bivuye hanze bishobora kubafasha nabijya atacu byamarira bakashobora kubigabanya kuko ravyo tugezemo usanga gwaruka aho kujyana no kwishyura cyangwa muri bya biganiro wabitunganije usanga afise ya matelefone agezweho ariko araba ibintu bijya no hino mugabo muri ibyo byose atibimugira kamaro akwiye kumenya yuko gutandukanya icyatsi n'ururo akamenya ikintu cyiza kibyo muri izo ari mu ntambi ya mingihe tuba tuba turakurikirana ngo gwaruka n'izo tuweza kubikurikirana ntubahe umwanya wose mugabo ukabireka ko bya bintu bafise n'ingene babonana n'abandi b'imico itandukanye bakamenya ni baza kubyitwaramo nuko patiri yabivuze ibihe tuba twarabe mu bitari byiza ntitobiraga abana bacu tukwe kubereka yuko bateza kuronka uburundi umeze neza gusumba ubwo twabayemo ingorane twagize ntituze kuzirisha abana bacu tukabereka ko ahubwo kahise mbari kabi ko dufasha kubaka kabazuza keza k'abana bacu
iwanyu mu ntara
tuyagire mwisanzuye ku ijwi rya Amerika ni kuva ku wa mbere gushika ku wa gatanu kuva izahinzwi gushikiza inzwi n'igice z'umutaga
iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara.
Mwebwe indongozi z'amadini n'amasengero mwofasha gute kugira ngo ugwaruka rushobore kuba mu vya politique kuko kuba mu vya politique navyo birimo mu nyishu zo guharanira amahoro ingene bashobora kwitwara mu byanye na politique byo murabibigisha
twebwe ubundi ya definition mu kirundi bagitanga indangura kintu ya politique nabivuze si kintu kibi no kuvuga politique no kwitaho ubuzima igihugu cawe kubyitaho mu ingene butunganijwe mu vyintwaro mu vyubutunzi no kuvuga mu mice yose none rero urwaruka rurategerejwe kumenya ko rutegereza kwitaho ingene igihugu gitunganijwe ukabimenya ico ni gikorwa cumwene igihugu wese n'urwaruka rurimo ivyo rero turabibabwira ivyo twebwe tubabwira yuko bategereza kwitondera nibibita ntuzeye faire de la politique kuvuga kuba umupolitician wa umupolitician ni kuvuga iki ni engagement uba winjiye guharanira inyungu z'umugambwe canke inyungu z'iki n'iki ibyo rero abona ba politician badora politique
yego mukiraho rero ugwaruka ntirukiye kurondera guharanira izo nyungu ziva muri politique bajejwe kwitaho ubuzima gusa bw'igihugu mugabo ntibinjire kurondera
ico cyambere nico cyambere bwa mbere kwitaho ubuzima bw'igihugu ingene butunganijwe mbere binashobotse bakavuga bati butunganijwe neza canke nabi no kuvuga rero muri icyo gihe nabo nyine baratategeje guharanira bakavuga bati nyabuna amatora aragize turagenda tutore ukabagira uti twe turabwira uti gende mutore mbwa mutore mwabanje gutohoza kuraba yuko ingene igihugu gitunganijwe ari vyiza canke ari bibi murumva rero ico ntawo kibabuza turabibasigurira neza
ego
ego nuko kugira ntunganye patiri mugenzanje hano ugwaruka ico dukora twe ntidukora politique nuko bivuze mugabo politique y'igihugu duteza kumenya ko ituraba twese n'ugwaruka rurimwo ikintu cyo hari ndiki mu gihe turiko turabereka ejo uko hari hameze ibyari bibuze kubereka ko bateza gushyiramo ingufu kugira ngo baterere interano yabo kugira ngo ejo habe heza gusumba igihugu cyabo gitere imbere mbega interano yabo ni iyihe ibyo tutabwiye no kuvuga ngo genda muniganire ibyicaro gusa icyo cyicaro ugitwaye mu iki ugitwaye mu buhe bumenyi ugitwaye mu buhe bushobozi kuko usanga bavuga ngo genda kukuru muhutu wicare ngaha genda kuko uva imwaro wicare ngaha mugabo dushaka kututubye genda wicare muri iki cyicaro muri intebe kubera ko ushoboye iki uza guterera iki mu iterambere ry'igihugu wawe nabo bashaka kwiteza imbere mugabo nturondere kwiteza imbere utarondeye n'iterambere ry'igihugu no guteza imbere uwo muri kumwe ukamenye yuko ubwigenge bwawe aho bugarukira ariho ubundi bugomba kuza gutangurira ntushake kwigungira ko byose ibyo rero muri byo mu majyama menshi abarimo umwereke icabuze ejo agikorere ko kugira ngo ejo agiteze imbere gusumba mugabo ntaze kugisubiza inyuma bimunane ko giteze imbere gifume kigumaho cyari kiri mugabo ntagisubiza inyuma
ego mwebwe Jean Baptiste ibyo izindongozi z'amasengero n'amadini bariko baravuga namwe niko muvyumva
ego niko tuvyumva uretse ko twebwe ahubwo mu migambo kunitunganije nuko tuvuga tuti nimba hari ico na bose ahiriza muri yandero y'ugwaruka kugira ugwaruka rugumana intumbero nziza cyukuri twumva ku migambo iri mu wofati ya mbere yego hanyuma ugwaruka nago ruri mu migambo tuvuga tuti ntimwumvemwo rangiriza gukoma amashi uma diskuru meza yuko arashikirizwa ntumve mworangiriza kuja mu ma group d'animation kiritirere bihererayo aho ahubwo byeragezwa mutere intambwe mugira uruhara muserukira urundi gwaruka hanyuma twebye twimashira hamwe n'ivyo ariko urujya gwaruka ruri engagé dans la politique na ba ambassadeur ko twebye kugira nimba two kwiyumvira umugambi cyereke pa bajya bari mu migambwe barafasha kugira ibyiyumviro urundi gwaruka rudahurikiye migambo rushike bishike kure hanyuma ikintu nacyo twe duguru bakunze kwigisha gose ugwaruka kubijanye na no kurengera ibidutandukanye twumva yuko ugwaruka ruri mu mugambwe odebu ruri mu mugambwe iprona sende defted uretse ko bari mu migambo itandukanye ariko twese turi abarundi kandi uburundi dutegerezwa nkuko twaburazwe dutegerezwa kumva twobwihebera mu mwanya wa mbere atarazindi izindi ntumbero cyangwa izindi nyungu bakunze ubwa mbere yuko bategerezwa kwihebera Burundi hanyuma rero ubwo gwaruka nkurumaze kubangaje nkuko El Hadji yagiye kwishikiriza burondera kumenya by'ukuri icyo ruriko rurakora ku neza y'ugwaruka kuko hari igihe ko turiko turavuga imitigire y'ugwaruka dukorera dukorana hari ugwaruka rufise imyaka hagati ya 18 na 35 muri aba anya hari aba barahejeje kaminuza umva baba bageze ku rugero guko ashobora kubangaje dans la politique ubwo rero turarondera kumenya turarukahiriza ubumenyi kabigisha ibintu bijyanye n'ubuserukizi leadership tukabigisha ibintu bijyanye na bonne gouvernance citoyenneté n'ibindi ubwo rero rumaze gushika hariya muri politiki dans les sphères politiques turakenera kumenya by'ukuri yuko uriko rurakora ibikorwa bijyanye n'ubuserukira ineza y'ugwaruka by'ukuri
yego mu kurangiza ibijyanye n'ibyo ugwaruka ruheruka gukora avuga ko rumwe goba gwaratumwe mu gutera amabuye mu gusambura isengero rya Ekleziya Katolika mu gihugu kibanye cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo byo byumuvuga ku iki
ni kagahaze twavuze yuko by'ukuri hari ibikorwa biko birarangurwa mu ntumbero yo gufasha ugwaruka ariko kandi haracyari hagahaze
pati n'umuvuga ku iki kuri ibijya ugwaruka gwakoze
ubwa mbere ho birababaje kuko nimba gwabikoze hari umuntu yabigishije kugenda kubikora ubundi nta muntu numwe yiyumvira afise umutima yo kwigishije urwaruka kuja gusambura urwaruka turwigisha kwiyubaka no kubaka igihugu ni burushoyero kugenda gusambura ica ricyo cyose umuntu yoba yabigishije ibyo bintu murumva yuko si umukunzi w'urwaruka n'umwasi w'urwaruka urwaruka rwateza kumenya yuko umuntu wese akwigisha kuja gusambura ntaba gukunda n'abarondera kazoza kawe kandi ntaba ari karakubaka
ego tubashimire ku ntererano mutanze muri kino kiganiro Patiri Aristide Njabuheze umunyamabanga mukuru w'ibiro mu biro bya Ekleziya Katolika bijejwe indero runtu na Rukirisu by'ugwaruka turabakenguruki
ndabashikengurukiye na jewe kuba mwantumiye
El Hadji Haruna umwe mu ndongozi z'abayisilamu mu Burundi namwe bwe turabakenguruki
turabakenguruke ku butumire
ego Simbo Jean Baptiste umunyamabanga mukuru mu runani rw'amashirahamwe y'ugwaruka mu Burundi CPAG namwe bwe turabakenguruki
natwe turabakengurukiye gose
twibutse abari ko baratwumviriza ko mwari ko mwumvize ijwi rya Amerika aho twari ko turavuga kubijanye n'ico ndongozi z'amasengero hamwe n'amadini bashobora gushigikira kugira ngo ugwaruka rushobore guharanira amahoro Diane Ndose nari ndakiremesheje ndabakengurukiye
Nadia Nendo senatwe bwe tumushimire kuri uwo mwanya yafashe kuremesha ico kiganiro kandi no ngaduce dusozerere kiganiro iwanyu mu ntara ariko imbere ko duhana gahindukira twabwira muri make ku rukiko rw'ubucuruzi rwa Nyarugenge mu Rwanda rwaburanishije urubanza rw'umuryango wa nyakwigendera Sinaporo Rwigara n'ikigo c'imisoro n'amahoro umuryango wa Rwigara urega ko wafungiwe uruganda mu buryo bunyuranye n'amategeko iyo nkuru menyesha makuru acu heke bagira ubusa twikesha acaye ko arayitunganya makuru ari imbere muraza kumenya byinshi kuri yo ndiyane na hazwe twari kumwe mu miganiro vyino mwanya na makibili ya Bero tudasize inyuma ingenieur Linas twe mitwikurize umunsi mwiza muranigwe mu banyu no mu vyanyu muraguma mwumviriza ijwi rya Amerika mu ndimi zitandukanye.